Imana yacu ishimwe kubw'ubuntu bwayo n'ubwizigwa bwayo. Twongeye kugirirwa amahirwe yo kuba hano muri kino gitondo. Tugume imbere y'umwami wacu, tumuhimbaze, dushimbaze izina ryiwe, tumushimire kubw'ibyo yakoze byose, ibyo yakoze muri twebwe, kubw'ubwizigwa bwiwe n'ukuri kwiwe. Ni viza cyane kumenya no gushobora kuririmba. Duheje kuririmba ngo nsesa Yesu umucyo wanjye, sesa ibyina muri jewe. Utwigoro twanjye ntacyo tumaze, ndakwegereye n'umutima ukunze, ndakwegereye n'umutima ukunze. Kandi ako niko kigoro kacu, nta kindi dushoboye. Niba twaririmbye ivyo twaririmbye imbere y'umwami nkuko akeneye kubi, umwami akeneye kubibona ngo nsesa umenye Yesu umucyo wanjye, sesa ibyina muri jewe. Icyo tuzi neza nuko ataciza kiri muri twebwe, nta na kimwe kiri muri twebwe, ariko hari ibyo dushobora kubona byonyine. Ni umwenda dufitiye umwami wacu, ariko ihabwa icyubahiro. Yarakuye ko umwenda wacu, imyenda yacu yayikoreye ku musaraba, yarapfuye ku bwavyo. Gutyo turashobora kumwegera ataco twinona, twishyire mu maboko ye uko turi kose, kugira ngo adukoreshe. Azobana natwe, azoduherekeza, azobana natwe kandi aturongore. Sinzi neza ariko ejo ku mugoroba twese twarasomye mu butumwa bwa Mwenda Tabwanamo ngo uramugira gute, cyangwa ngo ndamugira gute jewe Yesu, ndamugira gute, tumugenza gute, bimeze gute kuri twebwe, kuri wewe no kuri jewe, bimeze gute kuri twebwe, kubirabana n'umwami wacu. Ikindi tumugenza gute? Twarabyumvise, yajanywe imbere y'abacamanza maze acibwa urubanza. Ariko Imana itugirira ubuntu bwo gushobora kumenya muri we waciriwe urubanza, umwami wacu, umucunguzi, umukiza wacu, kandi niwe akeneye kuturongora no kutiyobora. Mbere yuko dusengera hamwe, ndashaka nsome ijambo muzi mwese riri muri Mariko gica gatatu, duhere imirongo ibiri, duhere ku murongo wa mbere. Mariko gatatu murongo wa mbere, yongera kwinjira mu isinagogi, kandi hari umuntu anyunyutse ukuboko. Murongo wa kabiri, baramugenza ngo barabe kwamukiza ku isabato ngo bamurege. Murongo wa gatatu, abarira uwo muntu anyunyutse ukuboko ati, va hasi uhagarare hagati. Murongo wa kane, arababaza ati, ivyemegwa ni ugukora ibyiza ku isabato cyangwa ni ugukora ibibi? Gukiza umuntu cyangwa kumwica? Arihorera. Murongo wa gatanu, aberaguzamo amaso aratse, ababazwa n'uko imitima yabo ikomantaye. Abarira uwo muntu ati, rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kurakira. Murongo wa gatandatu, abafarisayo barasohoka baca bamugira inama n'abantu ba Herodi ngo babone ingene bomwica. Gushika hano kuri uno murongo wa gatandatu, nk'uko maze kubivuga, twarumvise ejo ku mugoroba uburyo umwami wacu uburyo yajanywe, ukuntu yahagaze imbere y'inama nkuru y'abacamanza. Mwenda Tabwanamo yarerekanye ukuntu bamukurikiranye, ukuntu bamwumviriza bakarondera indamuvano yuko bomukura mu nzira kugira ngo abaveho. Rero uravye kino gisomwa twasomye, umwami wacu akaba na databuja imana yacu dukorera yaramenye ivyiyumviro vy'imitima muri kiriya gihe. Nuno munsi arazi ivyumviro vyacu, arazi gituma turi hano n'igituma twaje hano. Nkuko twavyumvise ku mugoro ejo mu gice c'icenda cuwavugishwa n'Imana Yeremiya, ukuntu Imana yavuze, ukuntu Imana yerekanye ngene imitima yononeka, ukuntu imitima ari mibi. Kandi nivyo vyabaye hano, kandi uno munsi dukeneye kwibaza ikibazo ngo none twohagarara gute imbere y'umwami wacu. Twabisomye umugabo hari umuntu yarahagaze hajya maze abaza ikibazo ati umuntu yokora iki ku munsi w'isabato? Twokora ikibi cyangwa twokora ikibi? Twokora ubuzima bw'umuntu cyangwa twomwica? Ntibashoboye kwishura kuko ivyiyumviro vyabo n'imitima yabo vyari bibi. Icyo rero umwami yarasozera igikorwa ciwe, yaragikoze aragisozera kugira ngo ahayishe icubahiro izina ry'Imana, izina rya Data uwo yakunda kandi yari yamurungitse. Gutyo rero dukoranye wewe na jewe kugira ngo duheshe icubahiro izina ry'umwami wacu, kugira ngo imitima yacu yuzuzwe ivyo yaduteguriye. Reka tubananye dusome murongo w'indwi. Maze Yesu n'abigishwa be bavayo baja ku kiyaga, ishengero ryinshi ramukurikira bavuye i Galilaya n'i Yudaya. Murongo munani. Ni Yerusalemu no muri Idumaya no hakurya ya Yorodani nahereranye no muri Tiro ni Sidoni, ishengero ryinshi ryumvise ivyo yakoze riza kuri we. Murongo w'icenda, bari ishengero abigishwa biwe ngo bagumishe ubwato butoyi hafi ku bw'ishengero ngo ntibamubande. Murongo w'icumi, kuko yakijije benshi nico catumye abari bafise ivyago bose bamuhenukirako ngo bamukoreko. Murongo wa cumi na rimwe, impwemu zihumanye nazo uko zimubonye zamwikubita imbere zigasemera zitura umwana w'Imana, akazihanikiriza cyane ngo ntizigenda ziramwandagaza. Gushika hano mbega ibintu twasomye. Umunsi umwe yinjiye mu isinagogi abwira abari bazi ivyagezwe, abwira abigisha ivyagezwe, abwira abantu abo abantu bahindukira kugira ngo bagire icyo babwiye, n'ababwirizwa kumenya icyo yarari. Acarahindukira aja ku kiyaga hamwe n'abigishwa biwe, maze acaja kure. Hariya naho hari abantu benshi bari baje bumvise ico kintu canditse hano ku murongo w'icumi ngo kuko yakijije benshi, nico catumye abari bafise ivyago bose bamuhenukirako ngo bamukoreko. Umurongo w'icumi, kandi ndizera yuko aribwo butumire umwami wacu aduha uyu munsi, wewe na jewe dushaka kumwegera, tumuhenukireko uko bimeze kose, tumwegere kuko niwadukiza ingwara, niwe mucunguzi wacu, niwe tubohoye, niwe mwami wacu kandi Imana ya kandi akaba n'Imana yacu, kandi ukeneye kwishimira no kuyihesha icubahiro no guheshwara izina ryiwe kugira ngo ashimwe kandi ahimbazwe. Duhaguruke rero muri kano kandi dusenge. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'ubwizigwa bwawe. mwami ndagushimiye kubw'ijambo ryawe gera iryo uduhaye kandi waduhaye mwami ndagushimiye mwami ikintu twemereye kubona ukuntu bagufashe ewe mana turagushimiye kubona utwemereye waduhaye ijambo ryawe nimba barabikoreye igiti kibisi mbega bizogenda gute ku giti cyumye ewe mana bizogenda gute kuri twebwe ga mwami bizegenda gute kuri jewe n'umwese muri twebwe mwami mana ndagusavye mwami uturindire mu izina ryawe dushigikire ku bw'ijambo ryawe dushigikire ku bwamwe muwawe mwami nuturongo rutiyobore mana kugira ngo dushobore guhesha icyubahiro kandi duhimbaze izina ryawe mwami kugira ngo izina ryawe niricokogwe kandi ngo nirisiribangwe mwami ariko ushimwe ushimwe kandi usigwe hejuru mwami turagusaba iduhezagire mu kino gitondo nuhezagire ijambo ryawe nuhezagire iminwa iza kuvuga mwami iyuza gucamo kugira ngo uvugane natwe mana tubigusave mu izina ryawe ry'igiciro izina rya Yesu Kristo amen twicare ejo kumugoroba twarasomye muri buno butumwa ngo none Yesu ndamugire gute kandi twarabonye ko twese turahamagarigwa atari abantu bakiriye gihe gusa ariko kandi n'abakino gihe none wewe ukora iki Yesu uje nkora iki wewe Yesu umugenza gute none jewe nawe yo tugenza gute mbega ijambo giwe turikoziki mbega shobora gukora iki muri twebwe aciye mu ijambo giwe mbega yo kora iki muri twebwe biciye mu ijambo giwe twarabonye muri bujya gutumwa yuko abanyabwenge bivyanditswe bakiriya gihe bari bazi neza ko uyo muntu kujya muntu ibita Yesu w'i Nazareti ko yabwirizwa kuvaho ko yabwirizwa kubambwa babwirizwa kumubamba ngo yari ya bavuga ngo yari ya rugose nibindi byinshi bari bakeneye kuvuga nituzi turabizi mu majambo y'Imana kandi turazi neza yuko bari mpumyi ku ijambo ry'Imana muvyo mu gusenga kwabo ibikorane bakora turabizi bari mu mikwi ijambo ry'Imana mu bikorane bakora no mu gusenga kwabo ntibari bazi bari ko barakora ikibazo rero tubwirizwa kwibaza uno munsi ni iki ngo nukumenya niba twebwe duhuza n'Imana tugahuza n'ijambo ry'Imana atari imirongo gusa twihitiyemo ahana hariya tukayikura mu kibanza cyayo maze tukayitaka ukuntu ariko dukoresha ijambo ry'Imana ryasezeranwe kino gihe kuko abenshi bafise ukwizera rusangi abantu amamiliyoni bafite ukwizera rusangi basange n'abantu ukwizera rusangi bizera Imana bafite ukwizera rusangi uko kwizera rusangi ntigukwiye kugira ngo guhagarare imbere y'Imana biwuje n'umurongo wa gatatu wa Yuda birakwiye ko kuba ari ukwizera kwawe abera rimwe risa Nana Branamu aravuga rero mu butumwa bumwe akavuga ati ngo niwe murongo w'ubugingo kandi bukaba n'ubufatanye buva ku Mana ubucuti hamwe n'Imana ubwo ijambo ry'Imana ryaduhishuriye biciye kuri mwe mu kandi uko niko turonka ubufatanye n'Imana none Yesu tumugenza gute wewe umugenza gute wewe ukora iki na ugenza gute Yesu hano twasomye ibintu bibiri majambo abiri ijambo rimwe warikuye mu butumwa bwa Mariko, mu butumwa bwiza mu njiri ya mu butumwa bwiza nk'ubwanditswe na Mariko. Hano na cyane cyane imirongo ibiri niyo yankoze ko cyane. Mariko gatatu umurongo gatanu aravuga ngo aberaguza mw'amaso aratse umwami wacu, umwami wacu ubundi yari rukundo yibereya, ariko hano ngo aberaguza mw'amaso aratse ababazwa nuko imitima yabo ikomantaye, abariri uwo muntu ati ramvura ukuboko kwawe arakuramvura kurakira. Abenshi bajya benshi barabye aratse, ariko yarabanye umuntu n'urukundo waraje guhaba agakiza no gukira indwara. Abandi yabarabanye uburake, ariko uwo yamurabanye yaburabanye urukundo n'ubuntu waraje guhabwa agakiza no gukira indwara. Abandi abari baje kugira ngo bamugirire nabi, bamwagirize kugira ngo bamutege umutego, yabaravye aratse. Mbega yarahindutse cyane, aracyari wa wundi uno munsi. Hari abantu Imana irabana uburake, hariho n'abandi bantu irabana ubuntu. Wewe none uri muwuhe mugwi? Jewe none ndi muwuhe mugwi? Icyo nicyo kibazo. Hanyuma wundi murongo wankoze ko n'umurongo wa 11 hano haravugwa ngo imwe muzihumanye nazo uko zimubonye zamwikubita imbere. Iri jambo liranshika ku mutima. Imwe muzihumanye nazo uko zimubonye. Umwami wacu yari uwera, yari umwami, ibindi byose ntibyashobora guhagarara imbere yiwe. Hanyuma haravuga ngo ku murongo wa 11 ngo imwe muzihumanye nazo uko zimubonye zamwikubita imbere zigasemerera. Abanyabwenge b'ibyanditswe ntibabyibaza, kuko bari bafite Bibiliya mu minwe yabo kandi bibaza ko aribo bazi ibyanditswe. Ariko imwe mu mbizo zari zizi ko Yesu ari uwari we, kandi zikavugira hejuru ziti uri umwana w'Imana. Ku murongo wa 12 arazihanikiriza cyane ngo ntizigende ziramwandagaza. Abantu bavuga yuko ari wa mugwanizi, amadayimoni nayo akavuga ngo twe turazi uwuriwe, uri uwera wa Isirayeli, turazi uwuriwe, uri umwana w'Imana. Amadayimoni niko yavuga. Ariko murabona itandukaniro? Mbega ntibyari bikwiye ko kiba igihushana? Abizera ba kijya gihe sibo bari bakwiye kuvuga icyo Yesu ari, maze amadayimoni akaba ariyo agihakana. Ariko cyabaye igihushana, ibihe byarahindutse none, abantu none barahindutse, impemu zarahindutse none. Mbega hari ikintu cyahindutse? Oya, dukeneye gusa kuvuga yuko byahindutse. Mu bisanzwe ni nka kujya mwene Abrahamu yabivuze akavuga ati umuntu arapfa, ariko imwemu yari muri uwo muntu yo ikomeza kubaho mu bandi bantu. Uko niko bimeze, abantu barapfa ariko imwemu, ariko mwemu w'Imana we akomeza kuba mu bizera, n'imwemu yiyisi gakomeza kubaho mu bana b'umugararizo. Hanyuma twasomye uyu murongo ukomeye uri mu Baroma igice cya mbere, umurongo wa 18. Abaroma igice cya mbere, umurongo wa 18. Uburake bw'Imana bwarahishuwe buvuye mu ijuru ubwo irakira ukutayubaha kw'abantu kose no kugabitanya, banyikirisha ukuri ukugabitanya kwabo. Twese turazi yuko umwami wacu, umutumwa bwiza nk'ubwanditswe na Yohana, yaravuze neza ku gice cy'umunani mirongo itatu na kabiri aravuga ngo kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Yesu Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo, kandi yashingiye intahe ukuri. Yaravuze ati navutse ku bw'icyo nyine kandi naje mu isi kugira ngo nshingire intahe ukuri. Yohana 18:37. Hano rero haravuga ngo ukuri ngo kunyohwa no kugabitanya, kuranyohwa no kugabitanya. Kandi aha niho tumenya muri kino gihe yuko ukuri kw'Imana kwahishuwe. Ntibategerezwa kukunyikiza mu kugabitanya kandi kumaze gushyirwa ku mugaragaro. Gutegerezwa kwemegwa, kukakigwa kandi kukizegwa nk'uko kwahishuwe. Ntacyo bimaze kugerageza gusibanganya n'impaka ukuri kw'Imana kwahishuwe na mwemwe, kuko Imana iragororotse. Iyo yavuze ni ukuri, niyo yabishuye, kandi izokwinjiza ijambo ryayo mu biwe, kandi tuzoba kimwe n'ijambo, tuzoba umwe n'ijambo ryiwe. Twasomye iki ngaha hano ejo ku mugoroba? Imana ifite igihe cy'ibintu byose. Reka nsome ibyo mwerezabara n'abavuga hano ku rupapuro rwa 13. Aravuga ngo murabona ngo akenshi irareka tukaba impumyi kuri ibyo bintu gushika ku gihe tubikenereye. Yaratwemereye turaba impumyi gushika, yaratureze tuba impumyi ku bintu turiko turabona uno munsi, kuko ubu ni igihe tubikenereye. Ubu ni igihe tubikeneye. Igihe tubikeneye ko cyarashize, cyaragaragaye ko ari iki. Ba data ntibari bazi bino bintu. Nashaka kandi nterenje imbere atabwoba, nterenje imbere rwose atabwoba. Atari ba data gusa, mbere n'uyu muntu w'Imana Imana yakoresheje kugira ngo avuge muri kino gihe, na wenyene ntiyabimenyeye rimwe byose, ahubwo yari yiteze Imana muri byose kugira ngo ibyo bintu ashobore kubishurirwa nk'uko abantu b'Imana bari babikeneye. Uko niko natwe twarongowe intambwe ku yindi, kandi turashobora twebwe ubwacu gusoma mu butumwa kamera Branamu ko hariho ibintu bimwe yahishuriwe siruto yagenda bihishurwa bukwebuke buhoro buhoro. Kandi twese nimba ibyo tubizi tuzoba turabahirwe tuvyakiriye. Aha nta kwivuguruza kurimwo, ariko n'ugukura ko mu buryo bw'imwemu. Abantu barashobora kuvuga bati kubera iki atavuze ibyo bintu kuva ku ntango, atabyigishije ko. Hariho abantu benshi bazi mwene za Branamu bamuzi nk'umuvuga butumwa asanzwe, maze bavuga ngo yaciye ati inzira ngo atangura kuzana ngo inyigisho zidahuye ngo n'ibyo yigishije mu ntango. Icyo sicyo kibazo. Ikibazo ahubwo ni iki gikurikira: kubera iki abo bantu batamenye uko ibintu byagiye bitera bijya imbere mu buryo bw'imwemu, n'ukuntu ibintu byagiye bitera intambwe mu bwami bw'Imana muri kino gihe cyavugishijwe turimo? Twarongorwa tuva mu kumenya tujya mu kundi, tuva mu guhishurwa tujya mu kundi, tuva mu gutahura tujya mu kundi gutahura. Turabizi, ariko none mu bikogwa ibintu bimeze gute? mu majambo turabizi twese. Iyo haje igihe cyo kubishyira mu ngiro tuca tuji buryo n'ibumoso, dutinzira tukaji buryo n'ibumoso. Yamara Imana turabiri hejuru mu ijuru ikaraba uko twifata, uko twifata imbere y'ibyo yavuze n'ibyo yahishuye. Akenshi aravuga, hajya aravuga ngo kasome ngaha urupapuro rw'umunani ngo ibi biriko birashika n'ivyo umwami wacu yari yarambariye mu gihe cya 33 muri kino gitondo. Dushitse muri kino gihe Yesu Kristo we jambo ari hano, ubundi busha ari mu rukinja, ari imbere y'urubanza, imbere y'abacamanza, nk'uko vyagenze cya gihe cyo kubambwa. Yesu ari mu biganza byacu, bamushize mu biganza by'isi. Ijambo mu isi yose ryaragaragaye ko ari ukuri. Ubu rero ririko Yesu ariko aracibwa urubanza imbere y'abacamanza, ariko aracibwa urubanza. Amadini yose aramushibura, isi ntinabibona na gato, ntibica nikanda, bibaza yuko ngo ari ibintu bya Bibiliya gusa, kandi ko bashobora kubivuga ko ibyo bishaka ibica mu mutwe byose bashobora kubivuga cyangwa ibyo abandi bavuga. Nibazi yuko umuntu adashobora gutandukanya Bibiliya y'Imana, kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana ryahumetswe na Mwemu Yera. Kandi utandukanye Bibiliya, witandukanye na Bibiliya aba yitandukanyije n'Imana, witandukanye n'ijambo ryayo aba yitandukanyije nawe nyene ubwiwe. Hano haravuga ngo Yesu Kristo jambo ari hano ubundi busha ari mu rukinja, mu rubanza. Nitubona Yesu ari kuko ariko we n'ijambo. Ariko abantu bibaza yuko bashobora gukora ivyo bishakiye bakariko ico bishaki ijambo. Ntibazi ko ivyo bakora bakoresha ijambo, uko bagira ijambo mu bisango baba bikore, abariwe bariko barabikora, bariko bikorera Yesu batabizi. Kandi aha niho ico nico kintu kibabaje. Tubandanye dutere tuje imbere. Ivyo twakoreye uwo muto, uwo umwe muri bajya bato niwe twabikoreye. Mwami wacu mbega ntiyavuze ati, mwami wacu ntiyavuze ati abamarayika babo, abamarayika babo bama barabamunyonga ha data wo mwijuru. Mateo 10:10. Ibyo dukora byose, ibyo dukorera abandi, tubikorera umwami n'umucungukiza wacu we yatanze ikiguzi ku bwacu i Golgota. Tubandanije imbere aravuga ngo kubw'imigenzo yanyu n'imikorere yanyu y'impumyi, imikorere yabo y'impumyi ntibashobora kubona ko ari Imana. Uvugishwa abavugishwa n'Imana, abavugishwa babo, abo ijambo ryaje ko bavuze yuko azoba ari Imana, imikorere y'impumyi. Nico gituma bashibwa ijambo maze bakamusubiriza umwicanyi baraba. Utemera ijambo ryahishuwe ry'Imana aba alibambye ku musaraba. Nta wundi ntihabasigaye wundi wo guhitamo atari baraba umwicanyi, niwe basigaye guhitwamo gusa. Ubwo buryo bwo gukora sikinda atari ubwicanyi bwo mu buryo bw'imwemu. Bishize mu mutego ukomeye, baca bafata inzira zitandukanye. Murashobora gusoma buno butumwa kugira ngo mutahure ibintu n'insobanuro yavyo muri rusange. Haranditse aravuga kandi ngo ijambo rya kino gihe ryaragaragaye ko ari ukuri mu buryo butomoye, ryarashikijwe, ryaragaragaye ko ari ukuri. Mu minsi y'iherezo niko bizogenda nkuko umwami wacu Yesu yavuze, nkuko Yesu yavuze ngo nkuko byari biri mu minsi ya Sodomu n'ibindi n'ibindi, ni nako bizogenda mu gihe cyo kugaruka cy'umwana w'umuntu. Imana yonyine ubwayo ijambo ryaravuze iherezo ry'ibihe n'ibyari bigiye kuba, umuco wabwiriza kwaka ku gihe cy'akagoroba. Nkuko Malaki gatatu havuga igice cya kabiri ngo ibyo bintu byose bizogaragara kandi azokwerekana ko ari ukuri. Yajanywe ahantu hafatigwa ingingo, niho bamujanye. Kandi rero nshaka kuvuga yuko ntidushobora guca iruhande y'ibyo bintu twirenganira. Atarama ishengero akomakomeye n'amadini, ariko atari gusaba amashengero akomeye n'amadini, ariko buri muntu nawe yabwirizwa gufata ingingo imbere y'Imana. Reka mbandanye nsome ku rupapuro rwa 43. Nibaza yuko twegereye cyane iherezo, kandi nshaka kuvuga kino kintu. Hari abantu benshi bagerageza gutahura uko ibintu bimeze ariko ataco babiziko. Murazi, birakwiye ko umuntu amenye ibyo ari by'imbere y'uko bivugako. Byari kugenda gute iyo umuntu aja kubwira Nowa ati Nowa ngira ndagusobanura uko ibintu bikora, ubwato none buza kureremba ku mazi gute? Ntiyari kubishobora. Nimukeneye kumenya uko ibintu biza kugenda, ariko hakenewe igituma bigenda neza, igituma bikora. Bikwiye kumenya ubushobozi butuma ibyo bintu bikora. Iyo umuntu wo mu Bisirayeli yari kuza kuraba Mose maze akamubwira ati Mose, nshaka gutahura ingene washoboye kurema ibikoko ukoresheje ijambo ryawe, uvuze ijambo ryawe, ijambo gusa. Murazi yuko Mose yavuze ibyago bibwirizwa kuba abitegetswe n'Uhoraho, kandi ibyo yavuze byarabaye kuko yabivuga mu izina ry'umwami ry'Uhoraho. Yavuga ijambo ry'Imana n'iminwa yiwe, kandi nk'uko twama twabivuze, ijambo ry'Imana riguma ari ijambo ry'Imana, naho ryovugwa riciye mu minwa y'umuntu ntirita akamaro karyo, ntirita ubushobozi bwaryo. Ijambo ry'Imana riguma ari ijambo ry'Imana, kandi rigashitsa icyatumye rirungikwa. Umuntu akeneye kubaza, umuntu ushobora kubaza, umuntu yabaza Mose ati mbwira, wagize gute kugira ngo ushobore gufata igipfunsi cyuzuye umukungugu maze ugiterere mu kirere, maze ubwo nyine hagaca haza imibu y'uburyo bwinshi n'isazi uburyo bwinshi? Iyo umuntu aza kubaza Mose ati ibyo wabikoze gute, Mose yari gushobora kumuha inyishu yumvikana, akamubwira ati mugenzi, byose nabikoze nk'uko ijambo ry'Imana ryari ryavuze, kandi natereye hejuru umukungugu, ibindi ni Imana yabikoze. Bariyo mubaza muyibaza ukuntu yabikoze, ntico z'ikintu kizaga yemwe. Dukora iby'Imana yadutegetse gukora, ibisigaye birayiraba. Biratugora gusigura ivyo dukora twebwe ubwacu. Mbe ndaretse gusigura ingene Imana ikora ibimenyetso n'ibitangaza ku bw'ubuntu. Yamara turazi ko umwami wacu atabuze kubishingira intahe kuva ku ntango. Umwami wacu ntiyabuze kubishingira intahe kuva ku ntango. Ninde yosigura uburyo ibintu bikorwamo? Aha nshaka kuvuga ibi bigize n'uburyo ibyo bintu bishika. Ninde ushobora gusigura ingene ukuremwa kwagenze? Ninde ushobora gusigura akadusigurira umuremyi? Ninde ushobora gusigura ubucunguzi? Ninde ushobora umukiza? Ninde ushobora gusigura ivyo vyose? Nta numwe. Imana niyo yabikoze, kandi nkuko iri hejuru y'ugutahura kwacu, ashaka kuvuga niko vyanditswe muri Nehemiya ngo amajuru asumba yandi ntashobora kutahura. None twebwe turi iki kugira ngo dushobore gusigura Imana, dusigure n'ibikorwa byayo? Mose yahagaze imbere y'ikiyaga gitukura, maze Uhoraho aramubwira ati, "Mana, inkoni yawe nanje ntandukanye ikiyaga." Iyo umuntu aza kubaza Mose ati, "Mbe wabikoze gute?" yari gushobora kuvuga, cyangwa yari gushobora kuvuga ubundi bushya, akavuga ati, "Jewe namanitse inkoni yanjye kubera ko ari Uhoraho yari yabintegetse." Ibisigaye byakozwe n'Imana ishobora byose, maze amazi amwe acaja iburyo, ayandi ibubamfu. Kuri twebwe ntibisobanutse, ntibisiguritse. Abatizera bacabazungagiza umutwe, magaze bato bibaza muri bo nyine bakiyumvira ngo ngo abantu nibijuju, yemwe kuburyo kubona bashobora kwizera ibintu nk'ibi? Ego cyane, turi bijuju kuko twizera iby'Imana yavuze, yakoze, kandi kongera ikabisezera. Turi bijuju. Ariko ngira ndababwire guhera uno munsi ingene bizogenda ku iherezo. Nikintu nzi neza cyane muri kano kanya. Ku iherezo abibaza ko ari abanyabwenge kiriya gihe bazoba ibijuju. Ibijuju na vy'uno munsi bizokwambika ubwiza, kandi bazoba abanyabwenge ku iherezo. Ibyo ni byo nzi, kandi mwebwe kandi murazi mwese, mwebwe muzi ijambo ry'Imana. Nimutureke batwite ibijuju, kuko imbere y'Imana turi abanyabwenge. Kuko twagize abanyabwenge imbere y'Imana kugira ngo dushitse umunezero wacu mu gutinya no guhinda gashitse. Paulo yaravuga igihe yandikira abikorinto, akababwira ngo umunyabwenge ari hehe, umwanditsi ari hehe hagati yanyu? Ninde yamenye ubwiza bw'umwami, umwami w'ubwiza? Nta n'umwe muri bo. Mu gihe cya Yesu, igihe impumyi cyangwa uwo wese yakira indwara, aba incabwenge z'icyo gihe zaca zivuga ngo abantu atacyo bazi nibo bamukurikira gusa. Bagaca bavuga ngo bagacabaza ngo hari umuntu ngo hari umukuru n'umwe ngo yigeze amwizera uyo? Oya, ngo nta n'umwe ngo banyagi ngo bato gusa nibo bamwizera. Ariko ndababwire, uyu mugwi muto, aba bantu bato, uno mugwi w'abantu bato w'abantu, uno munsi bari muri paradiso, bari imbere y'Imana mu bwiza bw'Imana. Hano ku isi bari abantu basuzuguritse, bafatwa nk'atacyo bamaze, bari bazwi n'Imana maze bashigwa hejuru n'Imana, baratwitangiye imbere nk'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kristo niyari murazi aho ari by'ukuri, aho ijambo ryiwe ryizewe nihari, kuko we ntashobora gutandukanywa n'ijambo ryiwe. Reka nsome hano mpereye ku rupapuro rwa 25. Uko ibintu bigenda, narabisomye ejo. Uko ibintu ubushobozi muri no shengero kuzoba rugusukwa kwa mwe muyera, uko ibintu bizogenda kuzoba rugusukwa kwa mwe muyera ukundi gusha, ivyo navyo bikaba vyakoreye hagati yacu umengo biri mu nkomezi nkeyi, mu gihe igibwe ry'agasongero rizomanuka. Mwenda pare namara ahari kamagara le gatoyi. Mwenda pare namu buryo bwiwe bwo guca bugufi atari ya subujyo yari yarihaye bwari bwo buzima bwiwe, kandi ko yari ameze. yavuze hano ngo ibyo bintu byakoreye hagati yacu ariko bikogwa mu nkomezi nkeyi ari mu rugezo rutoyi, ariko turabye inyuma ntibyakozwe ku rugezo ruto ariko byakoretse nkuko vyagenze mu gihe cy'intumwa mu rugezo rushimishije hamwe n'imihezagiro y'Imana yatanze mu bukozi bwiwe. Hano rero mwenda ndabana n'amacagereranya ibizoshika ku iherezo akabigereranya n'ivyamaze kuba, akavuga ati ivyo twabonye bikorera hagati yacu mu rugezo ruto bika bizogenda gute ku iherezo. None ku iherezo birashika yuko uno munsi twiraba nkuko kiriya gihe turabona iyo igihe yari mu mukungugu, hanyuma tugaca kumure tubonye iyo bari mu mukungugu twaduzunguza umutwe maze twatwirenganira. Ariko nshaka kubabwira yuko mu munsi umwe gusa bujye Imana yashobora guhindura ibintu byose ko byari bimeze akabihindura, kuko ntarahinduka uko yari arejo niko ari n'uno munsi niko azuka mu bidashira. Mwendeza bana namara bandanya ngo mu gihe iwe yagasongero rizomanuka kugira ngo rifatane n'umubiri wose, ariko igihe umutwe n'umubiri bizofatana ubushobozi bushitse bwamwe mu yera buzoba vyura ku buryo abapfuye basinzirire muri Kristo haheze imyaka myinshi bazozuka mu bwiza bw'ukwera kwiwe, maze bace bazamuga bajya mu ijuru. Ubwo bushobozi ni mwe muyera, ugusukwa kwa nyuma kwa mwe muyera ntikuzogabanuka na gato inkomezi, oya ntikuzigera guhagarara, kuzogeza abantu mwizamugwa, kuzogeza abantu kukuzuka, kuzogeza abantu kuzuka, bamwe batwitangiye imbere bubageze kugutugeze kuguhindurwa no kuzamugwa. Ibyo turashobora kuvyishimira tukavyizigira, kandi nkuko muririmbyi yabiririmbye ngo amama y'ubuntu ari karagwa ngo turungikire imvura nyinshi Imana. Ubwo turageze ahantu aho imvura gacika mvura izoha ubuzima, imvura yagacika muri zoje izoha ubuzima gusura ubuto ruri mu mutima rwonyene. Ikiza nuko mu gihe Imana izorungika ya mvura hazosangwe mu mutima wawe no mu wanje harimo urubuto rw'Imana rutavanze gusa, kuko imvura imeza buri rubuto ugwa ariko gose irarumeza. Urero ngiki kintu kibabaje ubwa mbere uko ibintu by'ibyo bimwe mu bikoberagenda kuvuga ikiristo bya Kristo bikoberagenda n'ivy'amadini ukuntu bikoberagenda n'ibindi n'ibindi uko bivugwa hano gusha hano biravugwa hano gusha arabivuga hano gusha ku kimenyetso cy'ataki koko uramwe ndaza bana n'amasagereranya ibintu n'ibindi akavuga ati nkuko mama wacu Eva yono nyisi yose akayinjiza mu rupfu rw'uburyo bw'umubiri rusanzwe, umviriza mama wacu Eva yononye abari mu isi bose maze abazanira urupfu rwo mu buryo busanzwe mu buryo bw'umubiri. Byagenze gute mu gushibura ijambo no mu gufata ikintu gisa naryo? Yatumye habaho urupfu rwo mu buryo bw'umubiri kuko yahevye ijambo ry'ukuri, yize ijambo ry'ukuri ariko yananiriwe ahantu hato gusa. Murabona ivyo ari byo no gufata ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana no kurifata. Yizeye ijambo ry'ukuri ariko hariya akantu gato cyane atizeye, uyu mubabaro wose urupfu ibiri kwisi byose byatumwe nawe niwe yabizanye kuberako yataye gato gusa agata ijambo rishitse ijambo y'Imana yataye gato gusa ijambo rishitse y'Imana nivyo Eva yakoze nivyo niwe nyina w'urupfu murabona aho tugeze ni nyina w'urupfu ni murabe neza yere yakekeranije ku ijambo gusa iki ni cigwa kuri twebwe twese hano haranditse ku rupapuro rwa 18 muri Abrahamu ngo Imana yari yarabivuze byari bikwiye ijambo ni murabe byose byatanguranye n'ikosa ritoya cyane ryo gusobanura uko abantu bishakiye ijambo Imana yari yabivuze kandi byari byavuzwe burundu ariko umwansi yaraje maze aravuga ati Imana yoba yashatse kuvuga ivyo Imana byukuri ivyo yovyubahuka Imana ntiyabwirizwa gukora ukunuko Imana yari yamaze kubikora Imana yari yamaze kubivuga byari bikwiye sinizera yuko sinibaza ko hari umuntu numwe ku isi sinibaza ko hari umuntu afite uburenganzira bwo kwicara canke akigira umuhinga w'ivyo Imana yavuze nta numwe sinibaza haba n'intete kandi rero mbendaretse bashiki bacu ntagire mushiki wacu numwe yihubwo burenganzira urupfu rw'ubujyo bw'imwemu niyo nigo gwavuye muvyo twibaza ko twabwirizwa kuvuga ku ijambo ry'Imana havuye mu rupfu rw'ubujyo bw'imwemu ijambo ry'Imana ryaravuzwe biratomoye ririmo ubuzima ubugingo n'ubucuti buva ku n'ubucuti tugiranira n'Imana isobanuro z'abantu ziva handi hantu kandi zizana urupfu umviriza ibikurikira ni murabe neza umukobwa umwana w'umukobwa avuka iyo iyo nyina na se bahuye ariko raba rero ikintu kibabaje urupfu rw'uburyo bw'umubiri kwaje kubwo guhura kwa mama wacu Eva na Satani igihe atizera ijambo ry'Imana bose uko ari babiri barahuye maze baca babyara urupfu niko gwavuye mu guhura kwa Satani na Eva twagarukanywe ku ntango biciye muri no mirongo yo mu byanditswe ubugingo buva ku mana ubugingo buri mu ijambo ry'Imana hamwe ubucuti n'Imana nabwo buri muri abo bose bakiri ijambo ry'Imana muri bo umwansi ntihakanye ijambo ry'Imana icyo yakoze gusa yararisobanuye ko yishakiye kandi isobanuro z'abantu usanga ari zirezire cyane womenga zirasobanutse womenga zirumvikana kurusha ijambo ibyo namwe muramaze kubibona iyo abantu barasobanura uko bishakiye ibintu womenga birumvikana cyane barasobanura ibintu byose neza womenga harimwo umuco utari watanzwe mu ijambo ry'Imana ntibibatesha umutwe mu ijambo ry'Imana harimwo umuco uhagije kuri abo bose bamurikirwa namwe mu w'Imana kandi mu by'abantu bibaza yuko bashaka kuvuga ibyo murashobora kubyibagira haba hari ikindi kintu inyuma yabyo reka mbandanye nsome Eva yarafite ijambo Satani nawe agwanga ijambo ariko murabona ni nkaho byari bice 99% Satani yari yamenye yuko bice 99% Satani yaremera ko ari ukuri biregerenye cyane Bibiliya rero iravuga ngo misi iherezo mu misi herezo n'abatoranijwe bozimiye iyaba bishoboka. Sinzi nimba bino bifite kibanza hano, sinzi ijana ku ijana niba bino ari kugomba kw'Imana. Ariko muri no minsi yere muri minsi mu minsi heze hari iciye ikintu kimwe cyantangaje kandi cyarankoze ko mwebwe rero bashiki bacu mwategerezwa kubyihoza kiretse Imana ivuganye n'imitima yanyu mu buryo budasanzwe. Rero turabye muri kahise kishengero turashobora kubona ibintu bimwe bimwe, kandi ibyo bintu nuno munsi birahari. None uyu mubabaro uva hehe? Uyu mubabaro uva hehe? Aya madidane ubwicanyi ivyo byose biva he? Turazi yuko Satani ari umwicanyi kuva ku ntango. Ariko kandi turazi yuko atashotsa ajya kuri Adamu, ariko yaje kuri Eva. Ninde agira indoto nyinshi, ninde avuga ko afite uguhishurirwa kwinshi, ninde arondekwa muri iyi minsi? Mbega haheze imyaka amajana abiri na mirongo itanu? Mbega icyo gihe baraturira abagabo? Oya, uno munsi turabizi hari ahantu bita ngo aho baturira abarozi. Kubera iki barabagore batarabagore barabagore kijya gihe atari abagabo? Uno munsi ndabivuze kandi abivuze mu izina ry'Umwami. Iyo Satani afashe umugabo ngo amukoreshe, ashobora gukora ibi bibike. Ariko iyo afashe umugore ngo amukoreshe, ashobora gukora ibibi byinshi cyane rwose. Muramaze kumva bavuga ko mu bihe biheze bahora baturira abantu, abagabo bakabaturira, bakaba hari ahantu bashira abantu bakabaturira, bakavuga ngo naho guturira abarozi. Uno munsi abantu bo mu bwoko bw'abatsigani iyo bariko bararengana, bariko barazunguruka igihugu, umugabo aguma muri ya Mercedes, maze ninde acaza mu iwanyu akaza, ninde azi iwanyu mu rugo yambaye ikanzu ndende n'itaburiya nini? Ninde ahoraza gusoma imihiri iri mu biganza byanyu? Ninde aza mu nzu zanyu? N'umugabo ari muri Mercedes? Oya, aguma muri Mercedes. Kandi ninde ababwira ko mwatomboye? Ayo ajya amajambo yose ngo mwatomboye, ngo mwatomboje, ninde ahora bivuga? Birakwiye ko tugarura kenge, tugatahura yuko Imana itahindutse. Mbega ninde ikeneye? Imana yarakoresheje Aburahamu, Isaka, Yakobo, Mose na Eliya n'abavugishwa n'Imana, niyo yabarungitse. Yarahamagaye intumwa, bavuga butumwa, bigisha, yahamagaye abantu kugira ngo bashitse ibango ryabo. Bashiki bacu, muri mu kibanza cyanyu, murafite ikibanza cyanyu, nico Imana yabageneye mu bwami bwayo. Ariko mubwirizwa kuguma muri ico kibanza, muri ico gihe niho mushobora kubera abandi umugisha. Ninde yiyumva ko ari uw'imwemu? Mbega ni bene data? Maze guhura na bene data bake bibaza ko ari ab'imwemu? Maze guhura na bake, ndababwije ukuri, uno munsi tuvugisha ukuri. Ninde yibaza ko ari uw'impwemu cyane? Ninde yibaza yuko arongorwa n'Imana? Ninde yibaza ko afise ubucuti n'Imana kandi ko ahishurirwa ibintu byose? Ninde? Harageze ko tuvyiyumvira ko, harageze ko Imana iduha amaso asizwe amavuta kugira ngo dushobore kumenya aho turiko turonona naho turiko turubaka, aho ijambo ry'Imana ririko riravugwa naho ibindi biriko birakogwa. Nitwamara gutahura ivyo vyose, ntankeka Imana izoshobora kujyana natwe tugere kure. Mwendatabara namara abana akavuga ngo agace gato gusa, ngo ngo ukutizera guke cyane ariko birakwiye ko tukora ibintu byose jyana kwijana murabona nuko bimeze murabona yuko umukobwa w'Imana ishengero umugeni ni kintu cavuye mu guhura kw'Imana n'ijambo ryayo haleluya umugeni ishengero ni kintu cavuye mu guhura kuvuga no guhura kw'Imana n'ijambo ryayo arabana akavuga ngo guhura kwa mwe muyera numubiri w'inyama namaraso byavuyemo umwana w'Imana yari icavuye mu kugororoka kw'Imana mu minsi y'iherezo nkuko twabibwiwe umugeni azoba umwe n'ijambo ry'Imana ryahishuwe mu mubiri w'inyama nkuko byari biri mu minsi ya Sodomu mwe muyera ararishyira ku ikimenyetso akagishyira ku ikimenyetso mu Mana maze akagumiza ukutizera hanze abantu bakiriye kandi bakemera ijambo ry'Imana maze bagashigwa ku ikimenyetso cya mwe muyera mu mubiri wa Yesu Kristo bategerezwa gukugwa burundu mu kutizera bafise ku ijambo ry'Imana bakutse gukugwa mu kutizera bafise ku ijambo ry'Imana kandi naho bategerezwa kuba bahuriye n'insobanuro z'abantu kiretse ijambo ry'inkomoko gusa kugira ngo bashobore gucika ishengero jambo ndekamana nyesome umubiri w'Imana ariwo shengero bakoraniye hamwe nk'umugeni we bagize umwe we na Kristo bari umwe mugihe mwemu ariko arakorera mu mubiri w'inyama umubiri uboneka w'ishengero nkuko yakoze mu mubiri ugaragara nkuko yakoreye mu mubiri wa Yesu Kristo kuko ni gice cy'umubiri wiwe si babiri ariko n'umwe ni kintu kimwe umugabo n'umugore niba bakiri babiri baba babaye umwe Kristo n'umubiri wiwe ni kintu kimwe n'umwe ujya mwe munyene yari muri Kristo niwe ari mu mugeni wiwe ari mu mubiri wiwe ariko aramufatanya n'ijambo ryose kandi Imana yonyine ubwayo niho iba kandi niho yishurira none bizodufata igihe kingana gutega yemwe kugira ngo dushobore kuvuga ngo ego mu mitima yacu tuvuge tuti ego ku ijambo ry'Imana ryose bizodufata igihe kingana gutega yemwe bakundwa igihe kirahita cyihuta kandi ndibaza yuko Imana ishaka kuvugana natwe twese biciye muri iri jambo kandi ivyo nacyo bimaze kureka ibyumviro byacu ngo biyere biguruke mu kirere biyerere bija ku mashirahamwe bija mu mashirahamwe n'amadini y'amadini ya kure ariko umwe wese nafata umukubuzo akubura imbere y'umuryango wiwe dufate icirore cy'ijambo ryayo duhagarare imbere y'icirore cy'ijambo ryayo maze tuvuge tuti mwami mbega mpagaze gute imbere yawe hamwe hoze uno munsi mbega noshobora guhagarara imbere yawe mbega noshobora kuzamugwa uno munsi umubiri w'umwami waratabaguwe mwereza baranamu yaravuga mu myaka 50 akavuga ati nta gukekeranya yabivuga mu butumwa yise gukoranirizwa munsi w'umutwe umwe akavuga ati umubiri nzi ugwaye ubaho nzi uri kwisi n'umubiri wa Yesu Kristo kandi n'umubiri wa Yesu Kristo kandi urakeneye gukira kuva ku mana uno munsi byose byarashwiragijwe mu nzira zose kandi womenga hari amerekero y'isarengane mu buryo busanzwe tuzi ubuseruke uburengero umanuko n'uburaruko bigaca bigarukiraho ariko mu buryo bw'imwe mu mengo hari amarekero menshi ukamenga hari ubumanuko n'ubushyira ubuseruko n'ubumanuko bushyira uburengero n'uburaruko bushyira uburengero n'ubumanuko bushyira uburengero nta muntu akimenya uko bimeze nta muntu akimenya amere none amerekero nyayo ari hehe amerekero nyayo ari hehe ijambo tubwiza guhagarara ko riri hehe Yesu ari mu biganza byawe n'ibyanjye biciye mu ijambo ryahishuwe muri kino gihe turashobora kubikora nk'uko kiriya gihe abantu babikoze abari bazi ibyanditswe bakavuga ngo turafise Mose na Aburahamu ngo turafise Mose kandi Aburahamu niwe data uno munsi turashobora kuvuga ngo turafise Pawulo ngo turafise Petero bakabandanya gutyo rero bica bigenda gute ntaki kigenda neza bikwiye kurenga kugira ngo bishure ubwaguke bwose bw'iby'Imana inama z'agakiza mu gihe cy'iherezo byose bihishurwe kandi nk'uko twabivuze aya niyo majambo ya nyuma y'Imana mu minsi ya Mose mu nkundi ndabivuga uno munsi Imana mu minsi ya Mose ntiyavuze ibyo ashaka kuvuga byose kandi Imana yakomeje ivuga no mu gihe cyacu rero mu gihe cyanjye yaravuze ikibazo ni gikurikira ngo yaravuganye nawe hari icyo yakubariye hari icyo yambariye turashaka kuvuga tuti je ndafise Pawulo ego ndafise Pawulo murazi yuko nagiye i Vatikano inshuro zitatu mu ngero nagiye mfata bafise peti igishushanyo kinini cya Petero maze baguma basomagura ikirenge ciwe c'iburyo baguma bagisomagura bakavuga ngo Petero ngo ni gitandara ngo niwe gitandara urashaka kuvuga ngo mfise ibi n'ibi ikibazo ni gikurikira niba wewe na jewe nimba tuzi ikibazo nuko mbega wewe na jewe turazi ibigezweho mu bwami bw'Imana ikibazo mbega turemera tukizera iby'Imana yahishuye cyangwa tuguma tubikura ngaha tubijana ngaha kugira gushyika igihe hazogere igihe umuntu aza kutubwira ngo umviriza ngo burya ngo ibintu ntibimeze uku ngo si uko wabwiriza kubitahura rero aho rero ibihari bigisha bitangura maze amadini agaca atangura ingorane n'urupfu rw'ibyo bw'imwemu nibyo bica biva muri ibyo bintu wakiriye ijambo ry'Imana by'ukuri mu mutima wiwe kandi akaba yararifashe mu kwizera ntiyemera ngo hagire umuntu n'umwe amuha insobanuro yishakiye nagume mu nyonga ntiyemere ngo amuha insobanuro yishakiye nagume mu nyonga z'Imana kandi aha niho amajambo Pawulo yavuga acagira icyo akora ngo nimba hari icyo mwiyumvira ukundi Imana izo kibashurira nacyo si umusenyeri runaka azobikora cyangwa undi muntu ariko Imana niyo ihishura ijambo ry'Imana ujya mwe munyene yera yadanze ijambo niwe arihishura mu mutima w'umuntu wese ibindi byose muvyibagire ni mwibuke ibihe byose mugume mwibuka yuko wa mugwanizi yanzoka ya kera ntiyaje igendesha amaguru ane mu itongo rya Edeni oya ariko igihe yakora bijya bibi niho Uhoraho Imana yavuze akavuga ngo uravumwe uzogenda kwega inda hasi ibyo bijya byaje kubwa umuvumo wa umugwanizi agenda n'amaguru abiri nimwibaze ngo adoza mu bundi buryo ivyo nimuvyibaze ariko mumenye yuko ibintu uko biri no muzi niko byari biri na kera Imana itugirira ubuntu by'ukuri esukuntu twiteze uwo munsi tuwahamiye kandi abyifuriza je ubwanje n'umutima wanje wose bibe nk'impano y'Imana nshobore kwibona mpuje n'ijambo ry'Imana neza mpuje naryo neza nshobore kwibonera wa munsi aho twebwe nk'ishengero tuzoshobora gufataniriza hamwe munsi y'umutwe umwe munsi ya Yesu Kristo kugira ngo ubushobozi butange inkomezi bushobore kugaragara uno munsi umugumwe umusengera hano wundi mugugasengera hariya wundi mugugasengera hariya ahantu hariya Imana none yumvirande Imana none Imana ije hose o isicoma tukabitahura Imana iri hajya aho abantu bakoraniye mu izina ryayo bariko bumva ijambo ryayo kandi ndubahutse kubivuga ko Imana ikeneye kutwishurira hano muri kino gitondo kandi ikeneye kutwereka akamaro k'ijambo ryahishuwe kandi yongere irishire mu mitima yacu Esichoma umwami Imana akaduhezagira kandi akabana natwe kubw'ubuntu bwiwe Amen Tuhaguruke dusenge Kumbure twaririmba kakaririmba kavuga ngo ngukondi kose natacho maze ukondi kose natacho maze sukubwa inkomezi zanje ariko ni inkomezi zawe amaraso yawe niyanyoza ibyaha o mwagazi w'intama w'Imana ndaje twunamike imitwe maze tugume mu masengesho dutekereje imbere y'Imana kumbure ko hano ko bari umuntu akeneye gushikanira ubugingo bwiwe Imana uko biri kose iherezo ibihe bihoraho ntibigira iherezo kandi nta muntu numwe ashobora kuba ibihe bidashira atabanje kugira ubugingo budashira muri we kandi ubugingo budashira bwonyine bubaho buri mu mana Imana yari yerekanye muri Yesu Kristo umwana wiwe yavyawe umwana w'ikinege kandi yaravuze ati umbonye yarashaka kuvuga ati umbonye ababonye data muri we wenyine ho hari ubugingo budashira mu gihe twunamitse imitwe dufunze amaso imitima yacu mu gihe gito cyane imitima imenye yuko mu gihe gito hazotanga umuhamagaro wa nyuma vuba wa nyuma zohamagarwa maze yinjire ntituzi uwo ari we kandi ntituzi igihe icyaricyo ariko igihe kiri hafi mu gihe twunamitse imitwe dufunze amaso nashaka yuko abashaka yuko tubibuka mu masengesho baduze ibiganza bace bongera babimanure murakoze data twese turi mu ijuru ndagushimiye n'umutima wanje wose mana yanjye ewe mana ibi ni wowe biraba ntibiraba umuntu biraba ijambo ryawe wahishuye ewe mwami ndagusavye umpe guhuza n'ijambo ryawe umpe guhuza na mwemu wawe mana yo kwizigirwa nibyo nshaka mfasha uheze umare inyota mfise ndagusavye nsabire ishengero umugeni ryose kugira ngo libe umugeni cyanke ishengero ijambo ryahamagariwe gusohoka giteguriye wa munsi mwiza w'ugaruka kwawe mwami mukundwa hezagira abadukije ibiganza udukize imyanda yose byo kumubiri niwe bw'imwemu ushobore kwinjira mu byo ufite uburenganzira wishure kandi wigaragaze kuri wo kwizigirwa kandi kudahinduka nimbi byabaye ari bito mbega ibizoba mu nyuma bizoba bimeze gute mwami mukundwa dufate twese kandi uduhezagire nungire numfashe ndakumvire ndagusavye ndasenge inzu yanje ndasenge abanje bose abari hafi yanje bose ndasenge abantu bawe bose inzu y'Imana yose abahungu n'abakobwa b'Imana bose umwa mwansa bakure kw'ikiganza ciwe candu yagikure kubana b'Imana bose bakuwe ku batunganijwe kandi ko kumwami Imana kuze kuribo bashore gukizwa imwe mu mbizo se maze bashigwe munsi y'uburongozi bwa mwemu wawe mwami wo kwizigirwa hisura uko kwe kuburyo gutauka n'insinzi insinzi yo kumusaba bigorogota ndagushimiye kandi ndaguhimbaza kandi ndaguhesha icyubahiro nushimwe kandi uhabwe icyubahiro nuduhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu amen.